Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Niteka numunezero kusubira guhura namwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nongera ndabahikaza muri no makuru twateguriye kuri uyu wa kane turi kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza no mwaka w'2023 ayo twateguriye nayo akabagizwe n'ingingo zikurikira kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza abarundi bibuka imyaka 29 iheze uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yitavye imana biturutse ku isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ryamuhitanye we na mugenzi we w'icyo gihugu amajambo asaba abanyagihugu kugarukana discipline mu gihugu niyo yavuze yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu akaba yerekana ko yakundiye igihugu nk'uko bivugwa na Petero Karaveri na Himana muraja kubikurikirana ituka kibi hagati y'abagize n'ampanuzo jambo ya komine Bugenyuzi mu ntara ya Karuzi hamwe na mustantebe ya komine bamwagiza kunyuza amatungo ya komine akoranye n'abantu yashizeho harimo n'imbonerakure nayo abarundi bantaho nikora bangana umuriyoni n'ibihumbi 500 nibo bakeneye imfashanyo yihuta bishikizwa n'ishami rya ONG utabara imbabare oca mu mfunyafunyo saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma mu duteze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa umutima w'urukundo no guteza imbere igihugu ngo nivyo byaranga umuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira yahoze arongoye u Burundi bishikizwa na Petero Karaveri na Himana rogoye umugambwe sa wa Nyafrodebu ni mu gihe kuri igenekezo rya gatandatu ndamukiza abarundi huko imyaka 29 heze yitavye imana ahitanywe n'isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda amajambo yo kugarukana discipline yavuze mu gihe ariko yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu kuwa gatanu ruhuhuma mu mwaka w'1994 yerekana ko uwo mukuru w'igihugu yakunda igihugu kandi yifuza ko amahoro asubira kugaruka mu Burundi dutege yompi Petero Karaveri na Himana arongoye umugambwe sa Nyafrodebu
Ntaryamira Cyprien uko tumuzi yarameze nka bimwe twipfuriza urwaruka rw'ubu icyo gihe yarakiri muto yari muri rwaruka rwagize amahigwe ruriga ruratera imbere ruramenya ibintu n'ibindi ruca rugira umutima ukomeye wo guteza imbere igihugu umutima w'umwizero kwizera igihugu umutima wo gukundana ni bimwe rero tuvuga tuti yari umwana w'u Burundi akomeye cyane gose nico gituma burya bitanagoranye kugira ngo igihugu gice kimuha amabanga akomeye kenshi turakunda kumva amajambo avuga ajya amajambo ya discipline igihe yayavuga yimikwa igihugu cy'u Burundi cariko kirasha ngahe Bujumbura wari umuriro waka abantu bariko barapfa ku bwinshi hirya no hino mu bisata byose bikamutera rero umubabaro ukomeye ukuntu yakunda igihugu abona kiriko kirasha
Perezida Cyprien Ntaryamira akaba isanganye ryamuhitanye ryahitanye kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda w'ico gihe Juvenal Habyarimana akaba Perezida Cyprien Ntaryamira kandi yari yaherekejwe n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi Ciza Bernard hamwe na Simbizi Siriyako nabo nyene bakaba baciye bapfira hamwe nawe muri iryo sanganya wonaho rero ubutungane butaramenyesha ukuri ko byabaye ngo bitebuke ukuri kuzoteba kuja habona bikaba bishikirizwa na Petero Karaveri na Himana rongoye umugambwe sa wa Nyafrodebu n'ubunyene tumutegeyo
nta butungane nabumwe burigera buvuga buti twebwe tugira amatohoza yigenga kugira ngo tubone neza ingere byageze tumenye abakoze ico caha tumenye abatumye biba kuko hari ababitumye burya binyegeje batavugwa nkumbure bacingiwe kuko isi ni kwimeze ariko twebwe mu mugambwe sabanya Frode butuvuga tuti ko bizogenda kose tuzoguma dusemerera tubwira makungu tubwira leta y'u Burundi tubwira nakarere tubwira na leta y'u Rwanda yuko bitokunda yuko umukuru w'igihugu yishwa gucyo hanyuma ntihagira amatohoza aba
yari Petro Kave Nahimana arongoye umugambwe sahwanya Frodebo umuryoni w'abarundi bantaho nikora nibo bitezwe kuzoronswa ifashanyo muri uyu mwaka biri mu cegeranyo cyatanzwe n'igisata caone kirewe gutabara imbabare OCHA ico cegeranyo kikavuga ko abari bakeneye ifashanyo yihuta bangana n'umuryoni n'ibihumbi amajana atanu ibikuru bikuru biri muri ico cegeranyo tubaze mugenzi wacu Ana Majete Barenga
nkuko icyo cegeranyo cy'ikigo OCHA kivuga abantu bangana n'umuriyoni urenga gato ni wazoronswa ifashanyo yihutirwa muri uno mwaka ni mu gihe ariko abari bayikeneye bangana n'umuriyoni ibihumbi amajana atanu mu mwaka uheze abari baronse ifashanyo baharurwa mu bihumbi amajana icyenda barenga gato uyu mwaka bazoronswa ifashanyo akazuba ari abashikiwe n'ibyago bakeneye kurokorwa ubuzima byihuta cyo kimwe n'abakeneye gutabarwa bari mu ngorane zihuta kandi badafise ingene bozivamwo icyo gihe cegeranyo cyavuga kandi ko n'abashikiwe n'izindi mpanuka zitandukanye nabo nyene bazofashwa mu kurinda ko ubuzima bwabo busubira kunaguka icyo cegeranyo ikabandanya kivuga ko imyaka n'igitsina bizofatirwa ko cyane mu kuraba aboronswa ifashanyo integuro y'iyo fashanyo ikazotangwa mu buryo butandukanye ubwa mbere ubwo buryo buzoshobora gutangwa mu bintu azoba ari ku rutonde bakeneye canke naho baronswa amafaranga angana n'ibyo umuntu agenewe ikigo OCHA kikavuga ko nyine kuronswa ifashanyo azokwitiramwo uburyo bumushimishije uyu mwaka ibice 14 kwijana nibyo bizotangwa mu buryo bw'amafaranga nibwe mu mwaka uheze hari hatanzwe ibice 16 kwijana ibyo ngo bikaba byateguwe uko ugihe hari hibonekeje ibibazo iyo hatanzwe amafaranga kugira ibikenewe guhabwa pantaro nikora birangugwe hanze aho ico cegeranyo kigafatira nko kwifumbire ico cegeranyo kikabona ko izo ngorane byashitse n'ubu zishobora gusubira kwibonekeza nicyo gituma abazotanga izo fashanyo bahise nko uburyo bubiri ikigo OCHA kikabona ko abarundi bakeneye ifashanyo urabye ingene ubutunzi bw'igihugu buguma butituka ifaranga ry'u Burundi naryo rikaba rimaze guta agaciro ku bice 26 kwijana hakiyongera ko ikena ry'ibitoro eka n'indwara z'ibyaduka nka za korera zaje zisongera isi ibiho atibagiwe n'ihindagurika ry'ibihe imyuzurire yatumye abantu bata izabo mu bice bimwe bimwe by'igihugu icyo cegeranyo kigasozera kivuga ko gufungura nabi kubera umwimbo wagabanutse byatumye n'ibyahuha bihuka ibice 12 kwijana by'abarundi bakaba batakironka icyo bashira ku munwa niyo bakironse ako ari nkica ntikize
Alemajese barenga arakenuye iho nyango ry'agateye akazi na muntu abantu barenga 60 barapfuye abigeme bashika 11 barafashwe ku ngufu mu kwezi kwa gatatu guheze ivyo tubisanga mu cegeranyo cy'umuhari Ligue Iteka wanyu agateye akazi na muntu mu Burundi wasohoye kuri uyu munsi wa kane ku mabi yakozwe mu kwezi guheze Ejide havugiye aremye ajerwe igisata cyo kumenyesha makuru muri uwo muhara avuga ko rwaruka rw'imbonera kure ruri mu bakoze ayo mabi bagasaba ko abayakoze bose boshengezwa imbere y'ubutungane dutega amatwi Ejide Harimana rije kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Ligue Iteka
muri icyo cegeranyo dusanga agati y'akazi na muntu kifashe kugukurikira abantu bagera kuri 38 barapfuye 35 muri bo bakaba batwawe n'imyuzurira y'imvura 33 bakaba barishwe 18 muri bo batogwa ibiziga muri ico cegeranyo kandi dusangamwo abigeme 11 bakorewe amabi afatiye ku gitsina aho dusanga benshi muri bo ari abigeme bakiri imyabaga abantu 5 baraborejwe igufa abantu 2 bakaba baranyurujwe barabugwa irengero n'abantu bagera kuri 95 bahagaritswe bidaciye mu mategeko bamwe mu bakorewe ayo mabi turasangamwo abanywanyi b'umugambwe sene n'umugambwe sende dfdd abagirizwa ayo mabi akaba ari bamwe mu mbonera kure abapolisi abakozi bigendereza abasirikare n'abajeje intwaro muri ico cegeranyo haravugwamwo ibijanye n'ubutungane gutwara neza amateka ajanye n'iby'ubutunzi imibano n'akaranga hamwe n'ibijanye n'umutekano mu muhari iteka turaje bitegereza abantu batwawe n'imyuzurira dusaba leta ko yokongereza igakinga eka inakanagarukira ku bantu bahuye niyo myuzurira ikongera igashengeza abo bose bavuzwe ko bagirizwa ayo mabi imbere y'ubutungane.
Inzamba
amakuru twateguriye arabandanya mu gisata c'intwari bereye nkuko twayabwiye mu ntango zano makuru imyidogo n'imyinshi mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine Bugenyuzi mu ntara ya Karuzi ni mu gihe hari cuka kibi hagati y'abagize iyo nama mpanuzwa jambo hamwe na musantere w'iyo komine aho bamwagiriza kunyonora no gusesagura amatungo ya komine abifashijwemo n'umugwi w'abantu yashizeho harimo n'imbonerakure. Amakuru ya Radio Inzambi kura muri iyo komine akamenyesha ko hari abantu batanguye guhagarikwa bitewe n'ico cuka kibi. Sivyoga Signorine Nijimbe.
Musitanteri wa komine Bugenyuzi Ndayisaba Esperance arabandanya uruhigi kuba yiketse ko bamureze ku busuma akora abashika kuri batanu baramaze gufungwa bongera baburizwa igufa abandi nabo baramaze guhunga baromoka. Ibi bibaye nyuma y'amakuru ashira ku mugaragaro ubusuma bukorwa na musitanteri wa komine Bugenyuzi afatikanije na engineer communale Atanaze niyo kubwira na secretaire communale permanent Isaac niyo nizeye. Uwa mbere yafashwe ni Etienne Habimana batazira kamizi asanzwe ari cegera cujejwe ibigega vya mine imbonera kure zikaba zamusanze ku rugo iwe zimujana ku gasho k'igipolisi Ibugenyuzi kuwa mbere ndamukiza umwaka wa 2023 akaba yaraye rakubitwa ijoro ryose na engineer communal Atanaze ndiho kubwayo afadikanije na Nestor asanzwe ari umushoferi wa musitanteri uwitwa Emile w'umuhori center uwo Emile akaba ari igikoresho musitanteri wa Bugenyuzi akoresha nka maneko wiwe Barnabe atwara imbonera kure mu ikomine ya Bugenyuzi na Eric Ndayizeye atwara imbonera kure muri zone Bugenyuzi baramukubita baramwambura n'amafaranga 180,000 yari afise. Ukamizi akaba yaremenhanirijwe gutunga ibitansi kija magendo ariko akaba yarabihakanye nubwo yari kaborezwe igufa kuko ibitansi berekanye ari vyo imbonera kure zari zajanye ku rugo iwe kugira bamukorere inkoni shusha. Buramatari w'intara ya Karusi akaba yagiye Bugenyuzi kuri wa gatatu namukiza kuraba ivyico cegera c'umunyabigega ari kumwe na prokureri w'Ikarusi inyuma yo kubura ivyemeza ko abafunzwe bari mu makosa yahisemo gusubira inyuma ariko dosiye z'urubanza zikaba zaciye zandikwa kuri uyu wa gatatu ndamukiza inyuma y'amasaha 48 abafashwe bataramenya ico bagirizwa kiretse gukubitwa n'imbonerakure zatumwe na musitanteri. Ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ndamukiza Eric Ndayizeye yatwaye imbonerakure muri zone Bugenyuzi akaba yagiye gufata uwitwa Jonas batazira muyaga amusanze ahitwa mu gasoko agendera mu buruta mu ibarabara yongera mukubita afadikanije n'izindi mbonerakure ariko imbere yuko bashikira irembo ryo ku gipolisi abenegihugu bace bagumuka nyuma yo kubona uwariko arakubagurwa. Imbonerakure zikaba zaciye ziteshwa zitaha zimaramara umwe mu nyamiramabi OPG zikorera Ibugenyuzi akaba ari mu batumye uwari afashwe arekugwa asubira inyuma adasanga abandi mu gasho. Jonas batazira muyaga akaba yaciye agenda kwa muganga kwivuza kuko no gutambuka neza ntivyakunda. Musitanteri wa Bugenyuzi akaba ariko atuma bamwe mu bavuka mu iyo komine bomoka kubera iterabwoba bagirigwa. Uruganda rwa Radio Inzamba twarundiye musitanteri wa komine Bugenyuzi kugira aduhe umuco kubimwagira telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Signorine nije mbere arakenuye mu gisata c'amagara y'abantu naho ngo bitari bike biramaze gushigwa ko biciye mu mugambi wo gucandaga ibibondo kugira hagabanywe impfu no gukinga indwara z'agasama n'ubukangwe biciye mu gukinga indwara za variole n'ubukangwe bishikizwa n'umushikanganji w'amagara y'abantu mu gihe buca bahimbazwa kwigenekereza ujyandwe intwara nte umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu ku isi. Kubwa muganga Sylvia Nzeyimana arongoye ubushikanganji bw'amagara y'abantu leta ngubicishije mu bushikanganji arongoye ibandanya yegereza amavuriro n'abaganga abanyagihugu kugira ngo boroherwe mu kwivuza tumutege yompi.
OMS yarashigikiye igihugu cacu mu gutera intambwe zihambaye mu kurwanya indwara no mu gucandaga abavyeyi n'ibibondo. Gutyo impfu zahora zibahitana ziragabanuka ku rugero runini. Dutanze uburorero bumwe bumwe, indwara yakavuna ariyo twita variole yararanduranywe n'imizi mu gihugu cacu, mu gihe n'indwara y'ubukangwe kubera kwijukira incanco nayo nyene itakibangamiye ibibondo. Naho uyu munsi hari abana batatu bo mu Gatumba bayigwaye bivuye ku mugera wazananye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi twora tu uyu munsi nuko igihugu cacu kiri mu nzira nziza mu kugwanya umugera wa sida. Uburundi bukaba buherutse kuronka gashimwe duhawe na leta ya Amerika ibicishije mu mugambi wayo wo kugwanya sida PEPFAR, ko turi mu bihugu vya mbere kw'isi vyagwanije umugera wa sida bimwe biboneka. Mu kugwanya indwara y'igituntu naho nyene igihugu cacu kiri mu bihugu vya mbere muri Afrika bifise urugero rwa 95% ry'abavugwa bakongera bagakira neza. Mu migambi yose ya leta y'u Burundi, haba mu mugambi w'igihugu w'iterambere uva mwaka 2018 gushika mwaka 2027, haba mu mugambi wo guteza imbere amagara y'abantu uva mwaka 2021 gushika mwaka 2027, umwitwarariko nuko abenegihugu bose bagira amagara meza atanumwe asigaye inyuma.
Ni kuri iryo jwi ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu Serbia Nzeyimana duciye dusozera ko ano makuru twabateguriye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko mudutegabiri, nshimire n'abagenzi bacu bagerageje kwegeranya ano makuru nk'uko muyumvise. Bonfice Niyongere nariko ndabashikiza, ndabasezere, ndabifuriza kugira amahoro mu byanyu no mu banyu.